mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turabasuhuje mwese, ni Eugenia Mukankusi, hikaze mu biganiro byacu. Turahera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi, mugezweho na Aloyizi Bigirimana.
Waramutse Eugenie, turahera ku mugabane wa Afrika. Abakozi babiri bishyiramwe ry'abagira neza ry'Abanyamerika, Catholic Relief Services RCS mu mfunyafunyo y'Icyongereza, barishwe barashwe ku munsi w'Imana mu ntara ya Amhara mu buraruko bushyira uburengero bwa Ethiopia. Icwa ryabo ryatangajwe n'iryo shyirahamwe nyene ejo ku munsi wa mbere. Bikekwa ko imbarutso y'icwa ryabo ari ingingo leta ya Ethiopia iherutse gufata yo guhanagura inzego z'umutekano z'iyo ntara no kuzikoraniriza mu gisirikare kimwe cy'igihugu. Chuo Tongi w'imyaka 37 yarajejwe iby'umutekano muri iryo shyirahamwe serese hamwe na Amare Kendeya umushoferi w'imyaka 43 w'iryo shyirahamwe nyene barashwe batako baricwa mu ntara ya Amhara. Shyirahamwe serese ryavuze ko barashwe bari mu modokari bariko basubira ku mugwa mukuru Addis Abeba. Icyatumye bicwa nacyo ntikiramenyekana. Itorokanzo ry'amakuru ry'Abanyamerika Associated Press ryanditse rivuga ko habaye gutana mu mitwe hagati y'igisirikare cya leta hamwe n'inteko z'intara ya Amhara ku munsi w'Imana, ariko ntibavuga yuko ubwo gutana mu mitwe ariko kwabaye intandaro y'icwa ryabo bakozi b'iryo shyirahamwe. Ahandi havugwa ubwicanyi ni hano muri Leta z'Ubumwe za Amerika mu gitero cyakozwe mu gisagara cya Louisville muri leta ya Kentucky, aho abantu bashika kuri 4 bishwe abandi bashika ku 8 barakomereka. Ubukekwa kuba yararashe abo bantu ari mu bahasize ubuzima. Icyo gitero cyabagandagura abandi bakoresheje inkoho kibaye kigira iki 15 muri Amerika aho umwaka ugeze ubu. Igitero cyaheruka cyahitanye abana 3 n'abantu bakuze 3 nyene ku ishuri ryigenga ry'abakristo mu gisagara cya Nashville muri leta ya Tennessee. Umuyobozi mukuru w'igipolisi mu gisagara cya Louisville yavuze ko abapolisi bashitse mu kibanza cyabereyemo ubwo bwicanyi kuri banki yitwa Old National Bank amasasu akiri ko arumvikana. Ni gihe uwakoze icyo gitero yariko atana mu mitwe n'abacungera umutekano w'iyo banki. Ntibiramenyekana neza nimba uwakoze icyo gitero yarishwe cyanke yari yahuye. Bubaye bwa kabiri haba mu ijambo yashikirije afise aba akababaro kenshi buramatari wa leta ya Kentucky Andy Beshear yatangaje ko babiri mu bahasize ubuzima muri iyo nyubakwa iri ku ibarabara rya East Main bari abagenzi biwe ba hafi. Ubwicanyi kandi ni muri Pakistani, abantu 4 barishwe abandi 15 barakomeretswa na bombe yari tumbereye imodoka ari igipolisi hari mu kibanza kirimwo isoko ni mu gisagara cya Quetta mu manuka bushira uburengero bwa Pakistani ejo ku munsi wa 4. Umuhari Balochistan Liberation Army BLA mu funyafunyo y'Icyongereza uharanira kwiyonkora ku gihugu warigambye icyo gitero, wavuze ko abantu 4 bafuye barimwo n'abapolisi 2. Imbere y'iki gitero cyo ku munsi wa mbere abagabo bitwaje inkoho barateye abapolisi muri icyo gisagara nyene cya Quetta bica 2 bongera bakomeretse umwe. Umwe muri abo bateye yarishwe n'igipolisi. Intara ya Balochistan ibyo bitero byabereyemo irimo imigambi y'iterambere itari mike ishyigikiwe n'Ubushinwa. Iyo migambi yari yamirijwe n'imihari y'abitwaje ibigwanisho baharanira ukwigenga. Mu ndwi iheze Pakistan yaratanguje icyo yise urugamba rwa gisirikare rwo kugerageza kurandurana n'imizi intagondwa z'abayisilamiste zigisibije.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mu makungu kandi ni ku ntambara hagati y'Uburusiya na Ukraine, aho abasirikare barenga 200 b'Abarusiya n'aba Ukraine batahanywe mu gihugu mu bihugu byabo mu ihererekanywa ry'imbohe. Umushikiranganji w'Uburusiya wo kwivuna abansi yavuze ko abasirikare 106 b'Uburusiya bavuye mu mabohero bari bafungiwemo muri Ukraine. Andriy Yermak ajejwe abakozi mu biro vya Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky nawe yavuze ko Burusiya nabwo bwarekuye imbohe ijana z'abasirikare ba Ukraine. Muri ayo matangazo y'ibyo bihugu bibiri ntihavuzwe nimba hari ikindi gihugu cyabifashijemo. Yermak yavuze ko bamwe mu basirikare ba Ukraine mubarekuwe harimo bakomeretse cyane abandi bagwaye. Yongera kuko irihanahana ry'imbohe z'intambara ryashyizwe ko bitoroshe ugereranije n'izahanahanywe imbere kuva mu kwa kabiri 2022, ariko ntiyasobanuye ingene byari bigoye. Hano muri Amerika kandi Presidency ya Amerika White House yavuze ejo ku munsi wa mbere ko atamakenga ifise ku migenderanire iri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubufaransa. Ibi bivuzwe inyuma yaho Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron avugiye ko yitandukanije na politike ya Amerika kuri Taiwan. Yongeye agabisha Abanyaburaya kutama biheka bakurikira nk'impene inyuma y'Abanyamerika. Perezida Macron yavuze ibi inyuma y'urugendo rwiwe rw'akazi yakoreye mu Bushinwa, aho yakiriwe na Perezida Xi Jinping. Umuvugizi w'akanama kajejwe umutekano muri White House John Kirby yavuze ko leta ya Biden atabwoba ifise ku migenderanire myiza irangwa hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'igihugu cy'Ubufaransa. Kirby yavuze ko ibi bihugu bibiri biriko birakorera hamwe mu bibazo bitari bike ku buryo atamakenga ari ibihugu bifise ubucuti bwiza.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Hino niho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu Burundi, ishyirahamwe rifite uburenganzira bwo gukora ihanahana ry'abakozi ryatse pasiporo abagore n'abakobwa biteguraga kujya gukora mu bihugu by'Abarabu bagera muri 414.
Hari umuntu yaje aratumyaga amapasiporo, atwara amapasiporo angana uko kose amajarane na 18. Niho twituye ubutungane, turashika kuri parike nkuru ya Mukaza.
Uwo ni umwe muri abo bagore. Mu Rwanda, ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 29 Jenoside yakorewe Abatutsi birakomeje. Ariko mu bibuka mu karere ka Rubavu hari abatarabona imibiri y'ababo. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu mwanya muto, nimujye kure ya radio yanyu. Mu Burundi, abagore n'abakobwa barimo kwitegura kujya gukora akazi mu bihugu by'Abarabu bagera muri 414 batswe ibyangombwa by'inzira mu minsi ishize n'ishyirahamwe riri muri amwe afite uburenganzira bwo gukora iryo hanahana ry'abakozi. Inkuru yakurikiranywe na mugenzi wacu Thierry Vindayishimiye ari i Kigali mu Rwanda.
Hari umuntu yaje aratumyaga amapasiporo, atwara amapasiporo angana uko kose amajarane na 18. Niho twituye ubutungane, turashika kuri parike nkuru ya Mukaza. Uno mushinga ntahe arongoye ishyirahamwe rya Rafiki Jobs bita Asumani. Uwo mugabo akamutegeka gusubiza ayo mapasiporo. Icyadutangaje ni ukuntu igipolisi cyaciye kiza kiradukubagura.
Abo ni abakenyezi bashika ku 414 bari mu bariko bitegurira kuja mu kazi mu bihugu by'Abarabu. Mu majwi arimwe akababaro kenshi bavuga ko banyazwe ibyangombwa by'inzira bizwi nka pasiporo n'umuntu ari mu mashyirahamwe yari yemerewe kurungika abakozi muri ibyo bihugu by'Abarabu birimo Arabia Saudite. Mu majwi yashikiriye abakunzi b'ijwi ry'Amerika igihe abo bakenyezi bari bavuye kwitwara kuri parike ya komine Mukaza mu gisagara cha Bujumbura akababaro kari kose.
Niho twituye ubutungane, turashika kuri parike nkuru ya Mukaza. Hanyuma prokureri urubanza akaba ariwe yararufise aradutuma ko twese ko tungana. Icyadutangaje ni ukuntu igipolisi cyaciye kiza kiradukubagura.
Abo bakenyezi baratakambira kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi ngo abarenganure kuko izo pasiporo z'ingendo bemerewe kuzitunga naho batoja muri ibyo bihugu.
Kuri turabasabye muturengane turi mu ibarabara, bamwe imiryango twarataye
twebwe turababyeyi ubu tuko turi mu ibarabara.
Ijwi rya Amerika ryavuganye namwe mu mashyirahamwe aranira agateka kazi na muntu mu Burundi no kurwanya indandazwa ry'abantu, nayo asaba ko abo bakenyezi n'abigeme bo kubahirizwa mu guhabwa impapuro zabo kuko bazifitiye uburenganzira naho bo batajanywe muri ako kazi. Ndayikengurukiye Josias, umwe muri abo twavuganye arongoye ishyirahamwe Burundi Sekuru rihananira agateka kazi na muntu no kurwanya idandazwa ry'abantu.
tumaze imisi twumva makuru yuko ibintu bitariko yagenda uko byabitekanijwe hariho ibyo Burundi na abari yabarabo batarumvikana ko ndacana cyane bijanye no kuri imishahara yabo bakoze yoca mu kumubirira twibaza yuko abarijejwe bazogisha bashikirije
Ndayikengurukiye Josias asaba kandi ko inyandiko ziri mu masezerano hagati y'Uburundi n'ibihugu by'Abarabu zoshigwa habona abaregenewe bagashobora kuyisomera mu rurimi batahura kandi agashigwa aho buri wese ashobora kuyisomera kuko kuva yasinywa atawuzi ibirimwo akavuga ko ibyo bitera makenga.
Icyo twe twifuza cokorwa nuko ya masezerano y'Uburundi n'abari n'ibihugu by'Abarabu yoja habona.
Ayo makenga kandi yananagaragaye mu bashinga amateka bamwe bamwe igihe iryo tegeko ryari ko ririgwa mu nama nshingamateka kuwa 21 ndamukiza umwaka wa 2022. Ico gihe iryo tegeko ryo guhanahana abakozi baje mu bihugu by'Abarabu ryari ko risigurwa na Gervais Ndirakobuca akiri umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano. Umushingamateka wa mbere yabajije ukugena abakozi bavuye mu Burundi bazokora mu gihe n'abasanzwe bakorerayo bafatwa nabi kubera amategeko y'akazi yitwa kafara abuze umukozi guhindura akazi canke kugahagarika hatibagiwe uruhusha rwo gutaha mu gihugu c'amavukiro ya javamo ataruhawe n'umukoresha.
Ariko ikijyanye sisteme kafara ni sisteme bicara murana kwayani makungu ayitera ivyatsi kubona baha uburenganzira umukoresha urenze urugero gushika hamwe umukozi ataburenganzira agira wo guhagarika akazi guhindura akazi.
Umushikiranganje Gervais Ndirakobuca yaciye yishura mu mushingamateka ku bihugu by'Abarabu biriko birahindura ayo mategeko ananiza umukozi.
Iyi sisteme mwavuze ko mu bihugu by'Abarabu nka byose muca mubona yuko no mu nyishu nyakubahwa umushikiranganje yatanze yavuze ko ari kwagerageza kuyikura mu nzira kuyikuraho mu mategeko agenga akazi kuko ku isi nzima amategeko si amarijinalike.
Ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera abaserukira leta y'Uburundi muri iki gihe kugira ngo hatange umuco kuri ibyo byose bivugwa kuri iryo rungikwa ry'abakozi mu bihugu by'Abarabu. Niyubahwe Ines Sonia avugira ubushikiranganje bujejwe imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu yatangarije ijwi rya Amerika ko ibintu byose biriko biraja mu buryo umwanya n'umwanya bazotangura kurungikwa, igisigaye ari bijanye n'ibipimo by'ukuraba amagara y'umuntu uko yifa.
Bimo rero umwanya n'umwanya dushobora kumva kuko bagiye tukiyinjiriye igituma badashoboye kugenda uyu munsi nyine ni uko igihugu cya Arabia Saudita bazoshikira hariho akantu katarava mu nzira kerekeye ibitaro bazobanza gupimirwa kumva umuntu avuye ino yapimwe ku rundi ruhande rw'igihugu bagiyemo naho nyine ni ngombwa ngo babanze bamupime barabipima vy'amagara yiwe ingana munsi.
Ines Soni yavugira ubwo bushikiranganje twanamubajije ku bijanye n'abo bakenyezi n'abigeme batswe ibyangombwa adusubiza ko bagiye kubikurikirana bamenye icabitumye kuko ibazo c'amakuru yari amaze imisi avugwa ko abo bakozi bazohemberwa kuri konti ya leta y'Uburundi iri muri banki nkuru y'igihugu BRB. Niyubahwe Ines Soni yadusubije ko umukozi azohembwa ku giti ciwe,
umukozi azokora ahembwe mu giti ciwe hanyuma yihishwe kuziganya atange n'ikori ku mafaranga nk'uko abandi bakozi bose batanga ikori ku mushahara bivanye n'umushahara w'umuntu, ariko ntabwo azo ari leta izomuhemberwa ndetse n'umuvyeyi ntibaza guhembwa amafaranga abakozi bakoreye.
Gushika ubu amashirahamwe yemewe gukora iryo hanahana ry'abakozi hagati y'Uburundi na leta z'Abarabu agera kuri 17, muri ayo iryitwa Rafiki Job rikorera muri komine Mukaza i Bujumbura rirongowe na ntuka amazina Asmani niryo ryafashe ibyo byangombwa by'abakenyezi n'abigeme bagera ku 14 nk'uko abo bakenyezi babyivugira. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Mu Rwanda, ibikorwa byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 29 birakomeje. Mu turere dutandukanye kwibuka bikorwa ku nzego z'ibanze, gusa mu bibuka mu karere ka Rubavu harimo abatarabona imibiri y'ababo. Inkuru ya mugenzi wacu Gloria Tuyishime.
Mu karere ka Rubavu ibikorwa byo kwibuka byibanze cyane cyane kugushishikariza abaturage baba bazaho imibiri yabishwe muri Jenoside iri ngo ishyingurwe mu cyubahiro. Inzego z'ibanze, imiryango n'abafatanyabikorwa batandukanye bari mu bikorwa byo gushishikariza abaturage kugaragaza aho imibiri iherereye. Aho Ijwi rya Amerika yasuye muri iki cyumweru ni mu karere ka Rubavu harimo umurenge wa Busasamana. n'umurenge waguyemo abatutsi benshi bageragezaga guhungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa kugeza ubu nk'uko biherutse gutangazwa n'umuyobozi w'akarere, imibiri yabonetse ni mike ugereranyije n'abahaguye. Nderebaza Gilbert ni umwe mu barokotse, umuryango we wari mugari. Uyu mugabo wubatse ufite abana batatu na n'ubu harabe atarabona.
Hari barumuna banjye na bakuru banjye, sibyo mukuru wanjye umwe niwe twashyinguye. Ariko abana nanu kugeza n'isana ngo turabashingura na papa wanjye ntabwo turamushingura.
Wari ufite bangahe?
Twari turi abantu icyenda. Noneho na papa wacu twasigaye turi babiri, buriya ni mushiki wanjye twashinguye gusa, abana ntabwo turababona. Mama wanjye barahari, twarokokera njyewe na mukuru wanjye, noneho na mama wanjye gusa.
Abo mu muryango wa Nderebeza atarabasha gushyingura bimugiraho ingaruka zitandukanye.
Biratubabaza cyane. Ugiye yuzi ahantu wawe kumushingura mu cyubahiro bituma unaruhuka. Ariko kuba tutarababona ngo tubashingure nk'abandi, igihe kinshi cyaje kiragera natwe tujya kubibuka, ibi bintu biratubabaza cyane, biradushavuza cyane. Ibi bintu rero bituma n'ubundi bidusubira muri za nzira zashyize cyane rwose, n'ikibazo cy'ihungabana kikaba cyanaza.
Nyirabuhinje Bernadette nawe ni umuturage warokotse mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, kandi yari yaranahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagarutse mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ubwo inkotanyi zari zimaze kugera mu gihugu. Umubyeyi yaje kuburana n'abana be batatu mu gihe yageragezaga kubahisha mu bari abaturanyi icyo gihe. Kugezana n'uyu munsi ntarabasha kubabona.
Atangiye nko mu masaha moya, ariko amasasu yari yarayavuga tuyoberwa ibyari. Mu gitondo rero niho twabonye icyo gitero kije, abwo twagerageje kugicamo. Imana isa n'iturangira inzira, ariko bamwe muri twe barabura neza. Turababura. Ubwo rero nk'aho twari twihishe, abo babaga bamaze kwica barava ngo runaka tumaze kumwica, ariko abandi twababuze bagakomeza kuja gushakisha.
Kimwe na Nderebeza twashatse kumenya impamvu uyu mubyeyi nyuma y'imyaka 29 adashyingura abana be mu cyubahiro. Nuko yadusubije,
yaratubwiye ati Mose niwe wisha abana bawe. Noneho nyuma yaho turamubwira tuti sinone wagerageza ukaba intwari ukaja kuhatwereka aho babashinguye. Ati ndahazi. Noneho muze saa cyenda nje kuhabereka, saa cyenda zo mu rukerera. Ubwo naragiye n'umuzehe wanjye, tuhageze turamubyutsa, tumubyukije. Aravuga ati byahindutse, naraye mbitekereza mbibabwiye bakambona. Nanjye banyice ubwo yagize ubwoba.
Uretse aba bombi twavuganye, abaturage barasaba ko bahabwa amakuru y'aho imibiri y'ababo iri ngo ishyingurwe mu cyubahiro. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Ildefonse Kambogo avuga igikorwa kugira ngo ibyo abaturage basaba bibonerwe ibisubizo.
Turagira ngo dushyire imbaraga kwigisha binyuze muri gahunda z'ubumwe n'ubwiyunge na Ndi Umunyarwanda, ariko tuganisha kugira ngo abaturage cyane cyane ko abishwe nk'uko byumvise ni abaturanyi babo, ndetse n'abayobozi ni abaturanyi babo. Abaturage rero dufatanyije n'abafatanyabikorwa n'inzego zitandukanye binyuze mu kwigisha, twabasabye, tuzabasaba, tuzakomeza kugira ngo batange amakuru.
Gakwenzire Philbert ni umuyobozi w'umuryango uharanira inyungu z'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ku rwego rw'igihugu Ibuka. Uyu muyobozi avuga ko urugendo rw'isanamitima rukigoye bitewe n'abadashaka gutanga amakuru y'aho imibiri y'abishwe iherereye.
Usanga uwacitse ku icumu bimuteza ikibazo, uburyo usanga bimuhungabanya bigatuma adatekana, ndetse bikaba byamutera n'izindi ngaruka zerekeranye n'imibanire ye n'abandi. Hakaba rero no kuba byanateza n'ikibazo cy'imibanire, kubera ko tuzi ko ukuri kurunga, ukuri ni ingenzi. Mu gihe rero waba wumva ko imibiri yabawe itabonetse kubera ko hari abataratanze amakuru, urumva ko bikomeza bigatera ingingimira.
Mbere heruka imibiri y'abazize Jenoside yatangajwe na Ibuka isaga ibihumbi 190. Mu karere ka Rubavu honyine kugeza ubu harabarirwa imibiri isaga ibihumbi 15. Iyo mibiri ishyinguwe mu nzibutso zitandukanye muri aka karere zirimo urwa Nyundo, urwa Bigogwe n'urwa Gisenyi bakunze kwita Komini Rouge. Tuyishime Gloria, Ijwi ry'Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo kwitegura kuzafasha by'igihe kirekire mu bihe biri imbere ibihugu bya Cote d'Ivoire, Benin na Togo mu gihe impagarara n'ubwicanyi bishobora kwaduka mu bihugu byo mu karere ka Afurika y'Uburengerazuba byegereye inyanja ya Atlantika. Ni muri uwo mugambi abategetsi bo mu rwego rwo hejuru barimo n'abo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika baheruka kugirira ingendo muri ibyo bihugu bitatu. Fidel Niyongabo arakomeza.
Mukiganiro bahaye itororokanizo ry'amakuru abo bategetsi batangaje ko gufasha ibihugu byo muri Afrika mu burengero ari ibintu bifise akamaro gakomeye cyane mu mugambi wo guhagarika umugwi Wagner w'abacangero b'Abarusiya bagiteje isibe mu bihugu byo mu karere ko muri Sahel. Muri byo harimo gukorana n'abasirikare bari ku butegetsi muri Mali. Igihe cegera cha President wa America Kamala Harris yagenderaga na mu kwezi guheze yaramenyesheje ko leta y'igihugu ciwe yemeye gutanga miliyoni ijana y'amadolari mu kiringo cy'imyaka 10 yimirije agenewe guhinga uvu kurushiriza ibihugu byo muri Afrika mu burengero vyegereye ibahari Atlantike kugira bihangane n'intagondwa z'abayisilamu. Mu mugambi wa Amerika wo kwirinda intambara hamwe no gukomeza umutekano ku isi, leta ya President wa America Joe Biden ibona karere ko muri Afrika mu burengero kegereye ibahari Atlantike nk'agategerezwa kwitabwaho mu kiringo cy'imyaka 10 iri imbere. Cegeranyo casohotse mu kwezi kwa gatatu kurangiye cerekanye ko akarere ko mu buraruko bwa Sahel kageramiwe n'ibitero vy'iterabwoba kurusha izindi ntara izarizo zose. Ico cegeranyo kimenyesha ko kubera izo mvo gukora ibishobose vyose kugira ngo intambara n'uruhagarara imigwi y'iterabwoba ikora ntibitandukira akarere kose ko muri Afrika mu burengero ari gikorwa nkenerwa cyane. Naho ibisagara vyegereye bihari Atlantique bifitaniye ubudandaji n'amakungu bica ku bivuko vyavyo bitagiramirwa muri rusangi n'ibitero vy'iterabwoba, ubwicanyi n'uruhagarara bitera vyiyongera mu bice bihana imbibe na Mali na Burkina Faso. Michael Heath icegera cy'umushikiranganje w'imigenderanire wa Amerika jejwe akarere ko muri Afrika mu burengero avuga ko ari ibintu biteye impungenge zikomeye kubera amaleta y'ibihugu vyo muri Afrika mu burengero bidafise ubushobozi buhagije bwo kwivuna ibitero vy'imigwi y'iterabwoba. Yavuze ko amaleta y'ivyo bihugu atari bwahangane n'ikibazo nk'ico imbere yaho. Michael Heath yatangaje ko leta ya Amerika irigerageza kuraba ibintu ayo maleta akeneye. Yavuze ko imfashanyo ya Amerika izotanga izoshimikira ku vyerekeye gutorera inyishu ibibazo vyo gutunza bifasha intagondwa kwinjiza abagwanyi bashasha. Kuri iyi nkuru twabaje Jean-Marie Ntayimpera yigisha itangazamakuru kuri kaminuza Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest Bamako muri Mali niba imigambi ya Amerika igenewe kugwanya iterabwoba muri Afrika mu burengero izofasha muri ibyo bihugu.
Njyewe niba yuko kuri nivo y'ibihugu amafaranga y'imiliyoni ijana intererano niba idakwiye, kuko ikibazo cya jihadisme ngaha muri Sahel ikibazo gikomeye cyane kandi gikora ku bihugu byinshi. Nk'uko wari wabivuze hari ibihugu biriko birasindikara cyane, ubu ibihugu nyine bya Mali, Burkina Faso na Niger ibihugu nyene biriko ngaha muri Afurika y'Epfo imigwi bitaye aba jihadiste iri kuyigacunga imigwi cyane yamugira ibitero ikica abantu benshi ikica abasivile ikica n'abasirikare benshi b'ibi bihugu. Kuburyo rero rimwe rimwe umuntu yibwira ati none iki kibazo kizatera gitoreye umutwe, ariko ba Amerika yarebye gutanga iyo ntererano niba hari intererano nziza cyane kandi niba hari ibyo byinshi fashi, ariko iruhande y'amahera niba ari ibihugu birakeneye ibintu byinshi, birakeneye intererano z'ubuhinga, ubuhinga bujyanye n'ibintu bya espionage n'ibindi tuvuga mu Kirundi, gutororokanya amakuru yerekeye ukuntu imigwi y'abajihadisti iri kuyakora, ukuntu iri kuyiyunga, iyo bakora ibigwanisho ibyo ababaha amahera kugira ngo ibyo byose bakabashobora kuyigwanya. Rero niba ko Amerika yarimeye gutanga amahera ni byiza, ariko niba yuko Amerika yonyene ariko bikomeye niba yuko intererano yayo yonyene idakwiye niba ko n'ibihugu byoterera kugira ngo ikibazo cya jihadisme muri aka gace ka Sahel gishobora kugwanywa mu buryo burambuye.
Kuba Amerika yiyemeje mu kiringo kirekire kiri imbere kuzofasha ibyo bihugu nka Cote d'Ivoire, Benin na Togo, aho abategetsi b'ubushinganganji bujejwe imigenderanire baheruka kugendera, ni ibintu bishobora guhumuriza ako karere.
Murakoze kubumva icyo kibazo. Mu bisanzwe bya bihugu bya Benin, Togo, Cote d'Ivoire ni ibihugu ubu nyine tuba turavugana niyo bita ibihugu bibangamiwe cyane, ariko abahinga baravuga yuko ibyo bihugu biri kuri cote ya Afurika ya Atlantike harimo ibyo bya Benin, Togo, Cote d'Ivoire n'ibihugu nk'Uganda nabyo nyine mu minsi izaba ishobora kuzofatwa n'imigwi y'abajihadisti. Kugira ngo iyi migwi ishobore kurwanywa neza ni byiza yuko haba ibikorwa byo kubyitegura byo kuyirwaniriza kure aho bitarangiye. Rero niba yuko ari prevention ari ifatanye izofasha prevention nyine kugira ngo iyo jihadisti ntiyigabe muri ibyo bihugu bitarangikamo, kandi niba yuko iyo ifatanye izogira ikifashe cyane ibyo bihugu muri iki gihe mu bintu byo gukomeza igisoda n'ukongera imbibe kugira ngo nyine amaleta yo muri aka karere ashobora kucongera neza uburyo iyo migwi y'abajihadisti
kuba bishyitse mu gihe hari impungenge mu karere ka Sahel ko umutekano muke n'uruhagarara biterwa n'izo ntagondwa z'abayisilamu, bishyitse igihe Uburusiya igihagararo n'ingufu zacu ziko zirakomera muri ako karere cyane cyane nko muri icyo gihugu murimwo na Burkina Faso, aho birukanye inteko z'Ubufaransa zari zihasanzwe bakazisubiriza n'abacangero b'umugwi Wagner wo mu Burusiya. Muribaza ko ibi bishyitse mu gihe hari ukuguhangana hagati ya Amerika n'Uburusiya ko bishobora gufasha kuvyereke mutekano canke bishobora gutuma ahubwo mutekano uhungabana kurushiriza ku bwanyu mu bibona gute muhagaze nkaho muri Mali
cyane n'abandi ho ibihugu byonyene yabagana Mali Burkina Faso n'ibindi bihugu n'ibyagadiza cyabitwara baravi yuko bonyene badashaka kugwanya iyo migenera yuko intashanye yose ibihugu byose imiraza ko izoza ikenewe urusiya naho ubana abatubanga aha ijya nigira bavuze iri mu bihugu bimwe bimwe na amareta yo ngaha amwe amatabyemera ko bajya abantu bari imiraza yuko urusiya naho bofasha gukoresheje bajya basuda cyangwa naho tubita bacangira cyangwa tukagira ukundi intashanye yabo ni kwiswera urusiya n'ubujya bufite nabo nyine butanga bikirenga kandi bavuze yuko urusiya butanga biko burangwana na Ukraine rero intashanye ushobora guha Mali Burkina Faso cyangwa ibindi bihugu nicyo kugira ngo irwanye iterabwoba tubanira bo yuko intashanye Amerika izoga umukenewe muri kano karere
muri make cyane mu kurangiza Amerika mubona muri ako karere murimwo bayibona gute imigambi yayo kubijanye na Afrika no kubijanye n'icyo kibazo cy'umutekano
muri make cyane bako imigambi ya Amerika na ibindi bihugu imeze neza kuko Amerika yige ikoloniza ibindi bihugu kandi kenshi ingorane bavugira ko kwitwa ikoronije kano karere kandi uko kuno Amerika nayo ijahagwira kibanza muri kano karere niba byo bafasha byotuma ibihugu byumva yuko nabo karaba mutari ibihugu cyane n'ibindi bihugu ntizaza bereka ngo uburiza bwonyene ari bigobo bufatanye n'ibihugu na none n'ibyo gushobora ifatanye ya Amerika iyo faza cyane ibindi bihugu kugwanya ihandisi
murakoze cyane turabashimiye
murakoze mama
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda dukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi ry'Amerika kuri internete ni www.radioyacu.com mwadusanga no kuri Facebook na YouTube adresse ni VOA Radio Yacu
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tuti mwarimu duteza amatwi ibiganiro twabateguriye kuri isaha na habihumurije. Nimuze gucikwa nibiza gukurikira. Tubashimire rero kwa mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi ry'Amerika. Bakoze kandi bagenzi banje bose bagize uruhare muri ibiganiro haba mu kubitegura no kubibagezaho. Byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, Nadia Taha niwe washyize hamwe amajwi, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye mwese tubifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose.
Radio Ijwi ry'Amerika
yabaye kisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye kisubizo cyacu mugutera igihugu cy'Burundi yabaye kisubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye kisubizo cyacu